twashimire kumandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 192. Mu Rwanda dusamiranira na kuri FM 104.3 ijwi rya Amerika no kuri FM 88.3 ya Radio Inshuti ya Bose. Abari Uganda mu karere ka Kisoro na mwebwe muratwumva tankomanzi kuri FM 88.9 ya Radio Ijwi Riyobora. Mwiriwe nshuti bakunzi, ni kaze makuru y'ukuru no mugoroba mugiye gushikirizwa na Joe Diana nini nahazwe. Ingingo nkuru ziyagize: umuryango umwe bwa Buraya waraye usinyiranije amasezerano na Leta y'u Rwanda, na masezerano agamije gufasha ico gihugu kubaka uruganda rukora incancu.
Nta kugira ngo bizakorwa ejo cyangwa ejo bundi, ariko ni ikintu tugushyiramo imbaraga uburyo byashoboka hakiri kare. Corona Covid uko imeze, ntabwo Afurika yonyine abantu ifite, niba 1% aribo bakingiwe, ntabwo wakumva ko umwaka umwe cyangwa ibiro bakingiwe bose ntibishoboka.
Uyu ni Mpunga Tarcisse, umunyamabanga wa Leta y'u Rwanda mu bushikiranganji bujejwe kwitaho amagara y'abantu. Uburundi bwemeza ko hagiye gutangura ibihe bishasha hagati yabwo n'u Rwanda. President Evariste Ndayishimiye yabivuze yakira umushikiranganji wa mbere w'u Rwanda mu birori byo guhimbaza imyaka 59 iheze ico gihugu c'u Burundi cikukiye. Abantu bashika ku 10 baraye biciwe mu gisagara ca Beni kiri mu burasirazuba bwa Republika ya Demokarasi ya Kongo. Mundwiza, Afrika izotangura kuronka incanco za Covid ya 19 zirungitswe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ayo makuru yose duce ku masonga turarambura mu kanya isase mu bihe hagufi y'amaradiyo yanyu. Nongere ndabahika zereka yagezwe hirya no ku isi tuyahere muri Afrika y'Epfo mu gisata cy'ubutungane. Jacob Zuma yahoze ari perezida wa Afrika y'Epfo ntaratomora niba azoshira aho intaya yashize akubahiriza ingingo yo gupfungwa amezi 15 yaciriwe na sentare. Ibindi tubaza mugenzi wacu Fidel Niyongabo.
Zuma yiyamirije igihano yahawe na sentare nkuru y'igihugu, akaba atavuze ko azokubahiriza kugushaka kwiwe itegeko ryafashwe ku munsi wa kabiri ryo kwishyikiriza igipolisi mu kiringo cy'iminsi 5 canke niba azorindira ko kiza kumutora inyuma yuko icyo kiringo kirangiye. Abahinga mu by'amategeko n'abagwanya biturire bakiye neza muri rusange ingingo ya sentare igeze kubahiriza ubwirizwa nshingiro yafashwe muri iyi ndwi yuko Zuma apfungwa kubera yagagaje ku itegeko rya sentare rimusaba kurenguka imbere y'urwego rujejwe amatohoza ku vyaha vya ruswa yagirizwa ko yakoze igihe ari president kuva mu mwaka w'2009 gushika mu mwaka w'2018. Zuma yaranebaguye ingingo yafashwe n'umucamanza Sisi Kampempe mu kuvuga ko ari ingingo yafatiye ku ishavu ko itajanye n'ibwirizwa nshingiro. Ni mu itangazo ishyirahamwe ryiwe Jacob Zuma Foundation ryashikirijwe uno munsi ku wa kane. Abantu bagera ku 200 bashigikiye Zuma, benshi muri bo bitwaje inkinzo n'inkoni vya kera, bashitse imuhiriwe mu ntara ya KwaZulu-Natal kwerekana ko bamushigikiye. Umugambo uri ku butegetsi ANC watangaje ko uzoganira inkurikizi z'igihano cyafatiwe Zuma mu nama izoba mu mpera zindwi ku rwego rw'abayobozi bakuru bawo.
Fidel Niyongabo, urakenuye tukiri ku mugabane wa Afrika, Ethiopia isaba abarwanyi mu ntara ya Tigray kwifatanya nayo mu gikorwa cyo guhagarika ingwano ibandanya kubera muri iyo ntara. Ejo ni Mukankusi, nivyo aje kutubwira.
Guverinoma ya Ethiopia yasabye abo barwanyi kwikurikiza ihagarikwa ry'ubushyamirane mu ntara ya Tigray uyu munsi kwa kane, mu gihe imiryango itanga ifashanyo ihanganye n'ikibazo cyo kugera ku bantu ibihumbi amagana bashobora kwicwa n'inzara. Guverinoma yatangaje ihagarikwa ry'imirwano ku ruhande rwayo, ariko abarwanya b'ishyaka rya TPLF ryahoze riyobora iyo ntara ku wa mbere bavuze ko bongeye kugenzura iyo ntara y'umurwa mukuru Mekele nyuma y'amezi hafi 8 y'imirwano. TPLF yafashijwe ihagarikwa ry'imirwano rya guverinoma nk'umukino. Ubushyamirane bwakomeje uyu munsi kwa kane, kandi igitutu ku rwego mpuzamahanga kirarushaho kwiyongera ngo impande zose zive kuri ubwo butaka. ONU mu ntangiriro z'ukwezi kwa gatandatu gushize yavuze ko abantu byibura 350,000 mu ntara ya Tigray bafite ibibazo by'inzara. Ikigo cya Amerika gishinzwe iterambere mpuzamahanga mu cyumweru gishize cyagereranyaga ko abashonje bagera ku 900,000. Ku wa mbere, umunyamabanga mukuru wa ONU Antonio Guterres yavuze ko afite icyizere ko igisubizo cya politiki gishobora kuboneka. Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'Ubwongereza byavuze ko amarorerwa agomba guhitahagarara.
Tuve muri Ethiopia tuja muri Uganda ho polisi iriko irarondera umugabo yabeshe ko ari umuganga yirara manyagihugu abaha ico yise urucanco rwa COVID ya 19 abahawe urwo rucanco rwa magendu ga ejo ni mukankusi bangana gute.
Uwo mugabo ushakishwa wigize umuganga yahaye icyo yise urukingo rwa virusi ya corona abantu amagana. Uwo wigize umuganga yabashije kumvisha amasosiyete menshi ko yakwishyurira abakozi bayo bakabona urukingo. Yabacaga amashiringi ya Uganda hagati y'100,000 n'200,000. Ni ukuvuga hagati y'amadolari 28 na 56 ku rukingo nk'uko umuyobozi w'urwego rushinzwe gukurikirana ubuzima bw'abaturage mu biro bya perezida Dr. Warren Namara abivuga. Uyu muyobozi yagize ati byarabonekaga ko ari ubumami uyu muntu yashakaga amafaranga icyaha gisanzwe cy'urugomo. Dukeka ko yaba yarateraga abantu inshinge z'amazi kubera ko nta baragira nta mpumuro nta ngaruka. Yakomeje agira ati aracyashakishwa ariko turamuhiga. Twafashe abaforomo babiri yakoreshaga. Inyandiko zafatiwe mu isako ryaho abakekwa bakoreraga zerekana ko abantu byibura 812 bahawe urukingo ariko Namara yavuze ko umubare ushobora kuburenza uwo. Yongeyeho ko abakora iperereza banabonye ibikoresho bitandukanye by'ibihimbano bijyanye n'izo nkingo.
Ejo ni tubandaniriza muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo havugwa abagera kuri 10 barayibishwe mu gisagara cha Beni.
Imiryango ya sosiyete sivile ababyiboneye hamwe n'itsinda rihacunga nibo bemeje ko abarwanyi ba Kiyisilamu bari nyuma y'icyo gitero. Abahatuye bavuze ko abagabye igitero batwitse amazu menshi mu ijoro hagati mu ntara ya Beyu barasa ku bantu ubwo basohokaga mu mazu kandi batema bamwe n'imihoro. Icyo gitero kibaye hashize iminsi ine gusa nyuma y'uko uwo mujyi ucumbikiye abantu 1,000 bataye ibyabo bahunze urugomo baturuka mu bice biwegereye ukubiswe n'ibisasu bibiri. Abategetsi nabyo babyamaganira ku barwanyi ba Kiyisilamu. Ibiro ntaramakuru by'Abongereza Reuters dukesha iyi nkuru bivuga ko abantu 100,000 bari mu muhanda mu mujyi wa Beni mu gitondo cyo kuri wa kane bamagana guverinoma kuba yarananiwe kurinda uwo mujyi. Abantu bamwe bakoze abariyeri bakoresheje amahema abandi batwika imipira y'imodoka. Ntawahise avuga ko ari we wagabye icyo gitero kandi ibiro ntaramakuru Reuters ntiryabashije kubona umutwe wa ADF wakunze kwamaganirwaho ubwicanyi bwahitanye abantu 1,000,000 kuva mu 2014 ahanini mu turere tw'imisozi ngo ugire icyo bivugaho. Kugeza ubu hari abantu barenga 700,000 bataye ibyabo ku butaka bwa Beni, 75,000 bari mu mujyi bwawo nk'uko ONU yabitangaje muri raporo yo kuwa kabiri.
Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda hayagejeho igeni no ku isi tuyasozerere ku by'umunonotsi wo muri Afrika y'Epfo Caster Semenya yiyemeje kubandanya urugamba rwo kurwanya ingingo y'urwego mpuzamakungu rujejwe ivyerekeye kunonora imitsi. Iyo ngingo tuributsa ko imubuza guhiganwa mu kwiruka imetero 800. Fidel Niyongabo nivyo agarutse kutubwira.
Nkuko bitangazwa n'itorokanizo ry'amakuru ryo mu Bwongereza Reuters, Amerika izotangura kurunga ikinchancho za mbere zigenewe Afrika kuva mu mpera z'indwi. Leta ya President Joe Biden yatangaje mu kwezi guheze ko izoha ibihugu 100,000 kurusha ibindi ku isi inchancho za Pfizer 1,500,000 zo kwikingira COVID-19, imenyesha ko atabyo izosaba kugira itange izo nchancho. Izo nchancho zizoba zigizwe ahanini ni za Pfizer hamwe na nkeyi za Johnson & Johnson. Strive Masiyiwa akora mu kigo African Vaccine Acquisition Trust gifasha mu gikorwa cyo gutanga inchancho zitanzwe na Amerika avuga ko bimwe mu bihugu byo muri Afrika bizotangura kuronka inchancho za Johnson & Johnson mu ntango z'indwiza mu gihe ibindi bizoronka iza Pfizer. Nta gihugu na kimwe kizoronka ubwoko bw'izo njanjo uko ari bubihi. Umuyobozi w'ikigo kijejwe kurwanya no kwirinda indwara muri Afrika CDC John Nkengasong yatangaje ko akarere ka Afrika kari nyuma y'utundi turere two ku isi mu bijanye no gucandaga abanyagihugu. Nkengasong avuga ko Afrika yari yategekanije kuronka injanjo 800,000 mu kwezi kw'12 k'uyu mwaka. Yamara gushika ubu imaze kuronka 65,000,000 gusa.
Barakoze bagenzi bacu kuri ayo makuru yose agezeho ijyanye no ku isi baduteguriye bakabahejeje kudushikiriza. Hejuru rya Amerika mandanya kumva mu kirundi no mu kinyarwanda ndayibutse ko muri komi ikurikirana kuri za FM zitandukanye n'imirongo migufi ya Shortwave kandi mushobora kutwumva ikibiriraho ni kuri wezi tatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu com adresi yacu ya Facebook YouTube na Instagram ni VOA radio yacu mukanya duca twerekeza mu karere k'ibiyaga bigari. Nongere dabahe ikazi nanaje kubasonga nkitangura umuryango umwe bwa buraya waraye usinyanye na leta y'u Rwanda amasezerano yo gufasha iki gihugu kubaka uruganda rukora incancu uwo mugambi none uzotwara uburyo bungana gute mugenzi wacu asuta kabuyi arabigaruka ko muri no nkuru cyaduteguriye
amasezerano afite agaciro ka miliyari 3 na miliyoni 600 mu mafaranga y'u Rwanda yashyizweho umukono n'impande zombi kuri wa gatatu aho leta y'u Rwanda yari hagarariwe n'urwego rw'igihugu rushinzwe iterambere RDB itangazo ryasohowe nyuma y'isinywa ry'aya masezerano rivuga ko aya mafaranga agenewe gufasha ikigo cy'igihugu gishinzwe imiti n'ibiribwa gukomeza akazi kacyo yo kubaka uruganda rukora inkingo uretse ibijyanye n'ishoramari ryo gukora inkingo gitezwe ko iki kigo gishinzwe imiti n'ibiribwa mu Rwanda kizifashisha aya mafaranga mu kubaka laboratwari ifite ubushobozi buhambaye mu bijyanye no gupima imiti. Abashinzwe ubuzima mu Rwanda bemeza ko ubushobozi buzafasha iki kigo kujya ku rugerwa n'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima OMS mu bijyanye no kugenzura ubuziranenge bw'inkingo n'imiti. Minisiteri y'ubuzima ivuga ko kubaka ubushobozi bw'u Rwanda mu bijyanye n'ubuziranenge biri mu bizafasha mu rugendo rwatangiye rwo gutangira gukora inkingo mu nyamwanga wa leta muri Ministeri y'ubuzima Nkunga Tarcisse yabwijwe rya Amerika ko nubwo hataramenyekana igihe umushinga uzatangirira uru ruganda rwitezweho kuzazamura umubare w'abakingirwa mu Rwanda mu gihe rwaba rwashyizwe mu bikorwa.
Ntabwo namenye igihe uzakorerwa kuko urumva hari ibintu bigomba gutegurwa mbere y'igihe kubaka nyine Rwanda FD ikajya ku rwego rw'uri international rwa yo kuba certifiye ku rwego rwa WHO. Ibyo rero bifite process bifata irangiye urumva ariho na kampani zigo ziguma kuza zishaka kuza gukora izo nkingo n'ibindi ziza mu gihugu kubera ko ziba zifite regulation framework itaragerwaho ntabwo bashobora gukora izo nkingo byagurishwa n'ahandi rero iyo nibirangira urumva n'inganda zigomba kuza zigasettinga zikubaka zigategura ibyangombwa urumva harimo umwanya ntabwo nakubwira ngo bizakorwa ejo cyangwa ejo bundi ariko ni ikintu tugushyiramo imbaraga uburyo byashoboka hakiri kare. Corona COVID uko imeze ntabwo Afurika yonyine abantu ifite niba 1% babakingiwe ntabwo bavuga ko umwaka umwe cyangwa ibyo babakingiwe bose ntibishoboka.
Nta nubwo umuntu yakwibaza ko ari ibintu bije kuramira ku kibazo cya COVID wenda byazakora no ku zindi nkingo z'izindi ndwara.
COVID zabirimo ariko urumva ntabwo bakingira COVID yonyine hari n'izindi nkingo zikorwa urumva n'intoze n'intambwe itangiye kugira ngo bubake ibigo bishobora gukora inkingo muri Afurika.
Hashize iminsi u Rwanda rutangaje ko rufite gahunda yo gutangira gukora inkingo za COVID-19 ndetse kugeza ubu rwamaze kwemezwa mu bihugu bitatu bya Afurika bizatangira iyi gahunda. Usibye u Rwanda harimo na Senegal n'igihugu cya Afurika y'Epfo. Amakuru dukesha Minisiteri y'Ubuzima agaragaza ko kugeza ubu mu Rwanda abantu bagira hafi ku 400,000 ari bamaze gukingirwa COVID-19. Umunyamabanga wa Leta muri Minisiteri y'Ubuzima akaba yabwijwe rya Amerika ko mu cyumweru gitaha hashobora kuboneka izindi nkingo zigera kuri 3,000,000 zizafasha mu kongera umubare w'abakingirwa mu Rwanda. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika i Kigali.
Asumta Kaboyi, urakoze tuve mu Rwanda tuja mu Burundi aho President Evariste Ndayishimiye yemeza ko agiye gutangura igice n'ibihe bishasha hagati y'igihugu ciwe n'igihugu kibanye cy'u Rwanda. Yabivuze mu birori byo kwibuka imyaka 59 iheze Uburundi bwikukiye ni birori vyitabiriwe n'abategetsi b'ibihugu bitandukanye barimo Edouard Ngirente umushikiranganje wa mbere w'u Rwanda. Inkuru ya mugenzi wacu Eloge Wirikaneza.
Ibirori byo kwibuka imyaka 59 iheze Burundi bwikukiye byabereye ku kibuga mpuzamakungu c'umupira w'amaguru citiriwe Intwari cyahoranye izina rya Rwagasore yarondeye ntayo kwikukira kugeza mu mwaka 2019 wahoze arangoye Burundi Pierre Nkurunziza gihindura izina. Mu bashyize biteka harimo umukuru w'igihugu ca Repubulika ya Centre Africa Faustin Archange Touadera wa President Evariste Ndayishimiye aheruka kugendera yimikwa amabanga intumwa z'Ubuganda, Tanzania na Kenya hamwe rero n'umushikiranganje wa mbere w'u Rwanda Edouard Ngirente. Mu ijambo ashikirije Abarundi n'abanyamahanga ba mu gihugu President Ndayishimiye yasavye abarundi kwirinda amacakubiri ukwasa kose no kwankira wese yobagunga yibutsa yuko amabi hamwe no kudatera imbere kw'igihugu vyatewe n'abakoloni. Ah, wikaza umushitsi yavuye mu Rwanda ngire ntiyashimye kuvuga mu Gifaransa.
Je voudrais réitérer l'engagement du Rwanda à travailler avec vous, Monsieur le Président, pour renforcer.
Ngomba kwibutsa ubushake bw'u Rwanda bwo gukorana namwe nyakubahwa Perezida mu gutsimbataza imigenderanire yacu. Ndizera neza ko twembi twiteguye gukora dukomeza tunateza imbere imigenderanire y'ubucuti yasanzwe no gufashanya kubw'ineza y'amahanga yacu. Igihe kirageze cyo kwishimikiza inkingi zishikamye z'ubucuti bwacu bwa kera n'umuco kugira tugere ku iterambere rirama.
Parvenir à la prospérité et au développement durable.
Niko ngirente yavuze yabona no kwibutsa ko yaje mu birori nk'intumwa ya Perezida Paul Kagame. Umukuru w'igihugu cy'u Burundi yasavye umushikiranganje wa mbere w'u Rwanda kumugereza ubutumwa kuri Perezida Kagame hamwe no kumushimira cyane, maze yizeza ko agiye kugururwa ikindi gice cy'imigenderanire hagati y'ibihugu byombi.
Nimwaba mubibona neza abarundi uru rugendo mugize ngaha ni nk'igitangaza babonye mu gihe hari haheze iminsi turiko turabyaruzanya. Icyo nagira ndababwire ni kimwe, icyo nagira ndabamenyeshe ni kimwe, mu Kirundi no mu Kinyarwanda tubivuga kumwe, icerekwa n'ikibona, ikibwirwa n'icumva. Kandi mu migenzo y'Ikirundi n'Ikinyarwanda tuvuga tuti agafuni kabagara ubumwe na karenge. Kubona rero no munsi mutuzaniye karenge birafise icyo bisigura, twabonye kandi twumvise, turizeye neza yuko kuva ubu hariho igitabo twari tumaze imyaka twandika Uburundi n'u Rwanda, turizeye yuko tugira tugisome kugira ngo dutangure igice gishasha. Ubu ni umwizero yuko kiriya gitabo twari tumaze iminsi twandika tujya tukizingure tugisomere hamwe, hanyuma tugipfundikire duce dutangura igice kindi cy'icyo gitabo kuvuga tuti buke bubwuzure bushasha. Turizeye yuko rero ibya kera turiko turabisozera ibishasha bigira bishike. Abarundi ndabasavye guca mutangura kugendereza ibihe kugira ngo kwifate nk'uko ibihe bimeze.
Imigenderanire hagati y'Uburundi n'u Rwanda yatosekaye mu 2015 w'igihe umuhisi Perezida Pierre Nkurunziza yitoreza ikindi kiringo cyateye impari. Ibyo bihugu uko ari bibiri byagumye byagirizanya kubikiranira abansi kugeza mu mwaka uheze mu kwa cumi, aho abashikiranganje imigenderanire bahurira ku mupaka wa Gasenyinemba bari kumwe n'abaseruka ibisata by'iperereza mu gisirikare, maze hakomeza kuganira ku mpande zose. Perezida Ndayishimiye yavuze kandi ko ashimishwa no kubona ubumwe bwa Buraya imigenderanire yatosekaye icyo gihe nyene buriko bushaka kwiyunga n'igihugu we asaba iryo shyirahamwe kudashyiramananiza mu biganiro bariko baragiranira. Eloge Urika neza, Ijwi rya Amerika.
Eloge y'isabukuru igira 59 y'ukwikukira ku Burundi. Ico gihugu cy'u Rwanda naho cikukiye kuri no genekerezo mu 1962 ibirori bihora biba itariki ya kane y'ukwezi kwinzwe. Abatavuga rumwe na leta y'ico gihugu ariko no munsi basohoye urwandiko barungikiye President Paul Kagame. Urwo rwandiko abarushize ku mukono basiguye ko rwo kwisunga rushora gushikana u Rwanda kuco bise icizere cejo hazoza. Victoire Ingabire umukuru w'umugambwe Dafa umurinzi utaremerwa n'amategeko n'umwe mu basinye urwo rwandiko ararugaruka ko mu kiganiro na Venuste Nshimiyimana.
Mu rwandiko twamwerereje gutajya 23 za Kamena kwezi gushize ariko ntacyo ntaradusubiza, turacyategereje.
None se muri makeya ni iki mwamubwiraga?
Urwandiko twanditse na Metro Ntaganda dutekereza uburyo mu gihugu cyacu twasigasira ibimaze kugerwaho tunategura ejo hazaza heza. Ni urwandiko rero rukuyemo ibibazo bitanu bikuye mu ngingo eshanu tubona bikomereye igihugu cyacu kandi bikuriye kwigwaho. Hari ikibazo kijyanye na politike, kwashyiraho inzego z'ubuyobozi zihituze Abanyarwanda wese. Hari ikibazo kijyanye no kubaka igihugu kigendera ku mategeko no kubuhariza uburenganzira bwa muntu mu gihugu cyacu. Hari ikibazo kijyanye n'uburyo hashimangirwa ubumwe n'ubwiyunge mu Banyarwanda. Hari n'ikibazo kijyanye n'iterambere uko iterambere ryagera kuri buri munyarwanda wese. Ibyo bibazo rero ni ibibazo byagezwe no kwigwaho FPR kimara gufata ubutegetsi mu mwaka w'1999. Ibyo bibazo babyizeho ariko tugasanga uyu munsi byanga bigakomeza bigakururana, tukavuga tuti nyuma y'imyaka 22 birakwiye ko Abanyarwanda twongera tukicarana tukiga ibibazo twabikemura burundu ndetse ni n'ibintu mu itegeko nshinga birimo itegeko nshinga ingingo ya 10 agace ka gatatu turavuga iti abanyarwanda twige gukemura ibibazo byacu twicara hamwe tukabiganiraho tukishakamo ibisubizo tukabandira igisubizo niyo mpamvu twamusabye ko ibyo bibazo rero kwa yafata umwanya akabyiga cyane ko tunasanga aramusabyemeye bikanakorwa mu gihugu cyacu byaba ari umurage mwiza asigiye yabahaye igihugu cyacu u Rwanda inkingi z'ubuyobozi zatuma uko byabaye kuva twagera mu bwigenge abanyarwanda usanga iteka gusimburana ku tegetse hameneka amaraso ariko yabahaye igihugu murage mwiza n'uburyo bwiza abantu bajya basimburana ku tegetse nta maraso yongera kumeneka.
None ibyo biganiro uvuga byo kwicana na Perezida wa Repubulika mu kaganira ku bibazo byugarije igihugu ko adahwema guhura n'abanyarwanda ko abimishyikirano myinshi abanyarwanda bagahura bakaganira bizaba bitandukane he n'ibikorwa buri munsi abanyarwanda biga ku bibazo bibareba.
Nibyo murakoze kuko hari ibiganiro byinshi nkuko nemeza kuvuga ari cyo cy'ikiganiro gikomeye cyabaye mu 1999 nicyo tunifuza ko cyaba nk'icyo ngira ngo wenda murashaka kuvuga bira biganiro biba by'umushyikirano biba rimwe mu mwaka mu kwezi kwa 12 umunsi umwe cyangwa iminsi itatu aho usanga mu by'ukuri abahura bakaganira ni ba bandi baririmba indirimbo imwe bakikomera amashyi bagatera bakaniyikiriza birakwiye ko byaba ibiganiro byagutse nkuko nemeza kuvuga mu kanya itegeko nshinga rirabyemera ko abanyarwanda bahura mu biganiro byagutse abanyagira uhezwa abanyarwanda twese tugahura kandi no twiga kuri bya bibazo twavuze mu itangazo ibiganiro biziri imbereka nta kubeshyana nta kuryaryana nta gukoma amashyi ngo turenzeho ahubwo tukavuga tuti iki ni ikibazo kuko dufite ikibazo cy'imiyoborere icyo kibazo cya politiki nakivuze no muri 1999 barakize kandi bamaze umwaka wose bakiga ariko icyo kibazo n'uyu munsi turagifite. Reka ntange nk'urugero hari icyo ntubize 1999 cyo guca urwikekwe mu banyarwanda ariko n'uyu munsi nyuma y'imyaka 2022 bize kuri icyo kibazo. Icyo kibazo n'ubu ngubu kiracyari hari cyari urwikekwe. Twicara no nk'abanyarwanda tubwizanye ukuri kuki urwo rwikekwe ukomeza kutubamo. Kandi igihe tugifitanye urwikekwe hagati yacu nta mahoro tuzagira. Umupaka ufunze hagati y'u Rwanda kandi hagati y'u Rwanda n'u Burundi. Igihugu cy'u Rwanda kikarega ibyo bihugu gushyigikira abatavuga rumwe n'ubutegetsi buri mu gihugu cyacu. Uru rupapuro rurajya no mu mujyo w'icyo umuryango w'abibumbye urimo ugerageza gukora mu bihugu byo mu karere k'ibiyaga bigari gushaka uburyo ibyo bihugu byagiramo ibiganiro hagati mu bihugu imbere bakagirana ibiganiro abatuye ibyo bihugu kugira ngo bumva bashaka umutekano kuri abo bantu bashora intambara ku bihugu byabo. Kandi abantu bashobora intambara ku bihugu byabo bava mu mpunzi bumva rumva ikibazo cyarizweho ariko niyo munsi kiracyahari.
Victoire Ingabire urakoze cyane kandi ndagushimiye cyane kubw'aka kanya uhaye ijwi rya Amerika.
Murakoze namwe umunsi mwiza.
Tuvuge imigwi ijwi rya Amerika.
Banywanyi b'ijwi rya Amerika.
Bakunzi b'ijwi rya Amerika.
Ku itariki ya 16 y'uku kwezi kw'indwi, radio yanyu ijwi rya Amerika
izuzuza imyaka 25 ibagezaho ibiganiro mu Kirundi no mu Kinyarwanda.
Amakuru yizewe y'impamo agasana imitima. Ijwi rya Amerika.
Ni isabukuru twifuza ko mwese mutwumva iminsi yose mugiramo uruhara ruboneka.
Haba mu biganiro twakora kuri uwo munsi cyangwa ibyo twazibandaho mu yindi myaka 25 izakurikiraho. Iyi sabukuru nimwe tuyikesha turayisangiye.
Dusangira ijambo dushaka gasaro kaburaga muri sanga ku ijwi rya Amerika.
Basabye kutugezaho ibyifuzo n'ibitekerezo byanyu mwabyohereza kuri adresi yacu ya email radioyacu@gmail.com
cyangwa se mwabishyira ku rubuga rwacu rwa Facebook VOA Radio Yacu. Murakarama.
Ibyo dukora byose nimwe dushyira imbere ku ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika.
Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mu kanya turaba duhana gahindukira ariko imbere yo kugahana reka tubanze dusubire gato mu gihugu cy'u Burundi
aho leta yahagaritse icukurwa ry'ubutare bwitwa Terrar. Abacukura inzahabu nabo bahawe gasopo. Ubushikiranganje bw'ubutare n'agataka busigura ko sosiyete yimba ubwo butare buri hake ku isi itubahirije amasezerano bagiranye. Amafaranga $500,000 y'amadolari yabwirizwa gutangwa mu kigega cya leta ku mwaka ntiyatanzwe mu kiringo c'imyaka itanu iheze. Abarwanya ibiturire babibonamwo amahinyu n'ubunyonyezi bw'amatungo y'igihugu. Ido ni ido y'ibi byose na mugenzi wacu Pierre Claver Nyonkuru.
Umushikiranganje w'ubutare n'agataka yandikiye amasosiyete atandukanye harimo Rainbow jimbo ubutare bwa Terrar mu Gifaransa ahitwa mu Gakara mu ntara ya Bujumbura ayabwira ko amasezerano bagiranye na leta ahagaritswe. Umushikiranganje Ibrahim Wizeye yanditse mu ikete Ijwi rya Amerika rifite ikopi ko yabisabwe n'ibiro by'umukuru w'igihugu. Iyo sosiyete y'Abongereza yagerezwa ko itubahirije amasezerano yo kwimba ubutare bwa Terrar, kubudandaza no guterera mu kigega cya leta. Ayo makosa umushikiranganje wa mbere yaheruka kuyabwira abashingamateka. Alain Guillaume Bunyoni yemeje ko amasosiyete acukura ubutare cyane cyane ubwa Terrar yahombeje igihugu mu myaka itanu iheze.
Tugiye kubishyuza ubwa mbere hace nk'imyaka ibiri itatu nko mu Gakara bavuze ngo ahubwo twasanze twarihenze ngo metode twakoresheje ngo nta butare turonga. Twabwiye ati mwe ku mwaka niburi mwabwiriza gutanga contribution $500,000 y'amadolari. None ko imyaka ineza atacyo muratanga mugabo twumvirije bourse yabo y'i Londres tukumva bavuga Terrar z'i Burundi mugabo zikavugwa Londres dushise ngaha mu Burundi tukabura ikintu ku nkoko tuvuga tuti rero ntimusubire nta na jean ntizogenda tujya tubona abasha barahiye cyo ngo ahubwo twari twimirije ngo ku exporta ngo itoni 75 kuri 7 ngo umuntu biza ngo tu exporte ngo itoni 100 ngo none ibintu bizoca bikomera kumbe mwari mufise amatoni ahari yuko exporta mwatubwiye yuko atacyo mwaronse mukurindira ko mwisigura kuri ibi byose mwakoze by'amakosa nta kintu na kimwe musubira ku exporta.
Kuri mikro y'Ijwi rya Amerika ishami Oricom rirwanya ibiturire n'isesagwa ry'amatungo ya leta ryashikirije ko igihugu gihombera uburyo bwinshi mu masoko ya leta atangwa adakurikijwe amategeko. Gabriel Fyidi atwara Oricom aributsa amasoko iryo shami aheruka gukora ko amatohoza harimo ayo yimbo butare ko arimo ubunyonyezi.
Ibi byo gutanga amapasiporo impapuro z'inzira n'izindi ibi bita impusha zo kugendesha imodoka controle technique no kuvuga gusuzuma ku imodoka zikomeye aha no chanja no mu masoko yo mu butare batanga amafaranga kandi nahone agaca yigira mu mifuko y'abantu ntiyigira aja kuri compte general de tresor kubera ibintu by'amakomisiyo n'ibiturire bigenda ku ruhande mu mifuko y'abantu casterite wolframite ibi bijanye na Terrar Corta na nikere inyungu z'abantu kudakoresha ku mugaragaro clientelisme favoritisme nibindi.
N'umushikiranganje wa mbere aremeza ko atabiharuro kanoni bihari byerekana ingene leta yungutse kubera ico gisata c'ubutare n'inzahabu. Avuga ko harimwo uruhombo kandi ko abakora muri ico gisata bakorera mu gifuri.
Nabiharuro bihambaye dufise biva mu butare kuko abantu benshi baje kwimba ubutare mu Burundi ubutwara bahaye amamizandomeri kubahagarika bakoze batwiba tubaretse twosanga isi y'Uburundi bayuguruye bakayisigirangaye tukabura n'ivuje gufurira ibyo binogo kuko uyakwera n'inzembe niko no bivuga.
Abagwanya ibiturire nabo bifuza ko itangwa ry'amasoko ya leta cane cane y'ubutare byasobigwamo maze amategeko agakurikizwa ku neza y'igihugu.
Usanga leta n'abanyagihugu batandukanye bahanoba ari ibintu bitungisha abantu gusa arico gituma rero twebwe tusaba neza yuko ibintu byosubigwamo dushimira umukuru w'igihugu kubona yafashe ingingo yo kubihagarika ibi byo gukingira itunga ry'igihugu twikifuza yuko co bihogwa ca leta yose kugira ngo abasuma batuzwe batebomoke. Inzahabu zishoka ni nyinshi cyane zitirigwa Burundi bwa amafaranga yacaja nta wuziya ahariho.
Isosiyete Rainbow yishuye umushikiranganje ko yemeye ingingo yafatiwe gusa irahakana ko yahombeje leta nyabuna ikavuga ko nayo nyene yakoze ihomba. Uburundi bwatanguye kwimba ubutare bwa Terrar mu Gifaransa mu mwaka w'2015.
Ikinyamakuru cyitwa statista.com cyandikirwa mu Budagi gikunze gucira habona ibiharuro bifatirwa ko cane cane ku Butare cerekana ko mu mwaka w'2019 Uburundi bwari mu bihugu 9 vya mbere ku isi biri mu Butare bwa Terrare bwinshi muri Afrika kikaza mu kibanza ca mbere. Abagwanyi biturire niseza gwa jamatungo ya leta batangazwa n'ingene ico kibanza ciza ku isi kidatuma Uburundi buharonkera amafaranga menshi y'agaciro. Cyeclaveni inkuru Kigali kubwijwe rya Amerika.
Ako ino nga duche du sozira makuri okuru no muguro batuka etuwa fitie du shimire abagizuru harabo sengu ategur guyongira bashikire kuri mikro marikumena joe diane ni nahazwe ama joe vigani rovizaribi hagarikiwe na ediru guema yashizwe hamwe na Fatuma Alimasi Kalala tukwemi tuwikivanwe tuwifriza kubanda nyamura ni guamuzio mlimo vyose ahanje tulaza kuwa tulikunge mugatondo muyandi makuru azo agezwe omukuri ndira mugiri jorogiza mubanyu no muvyari. Thank you.